Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Sangwi kaze na mwiriwe nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe muraya makuru yo kuri uyu munsi wakanigenekezo rya 2020 ntwara ntumwaka wa 2025 ariko bateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari indwara gushika bitaramenyekana yateye nk'ikiza iri kwirafata abana muri komine ya Manda turi mu ntara ya Bubanza. Ibimenyetso by'iyo ndwara bikaba bisa n'indwara y'ibihara by'inkende imaze igihe yibonekeza mu Burundi. Umwana ayigwaye wese ngo akaba agira ibihere byinshi ku mubiri, abanyagihugu bagasaba ko ababijejwe bo bikurikiranira hafi. Abanyagihugu nabo bo mu gisagara cya Bujumbura bari mu muruho mwinshi kubera ubukene bw'amakara bakoresha mu guteka burangwa muri icyo gisagara. Imvo bya byose akaba ari kenari idasanzwe y'igitoro rimaze igihe mu Burundi kuko atamodoka zihari ziyamanukana muri icyo gisagara cy'ubutunzi nk'uko muza kubyumva. Umwidegembyo nawo mu gisata cy'ubutunzi ngo ni nk'indoto mu Burundi kubera hari politike mbi itunganya icyo gisata. Muraza kumva isiguro zitangwa mu mwihwezo w'ishyirahamwe Paxem aho bavuga ko u Burundi buzokwama buri mu bihugu bya nyuma mu bijyanye n'umwidegembyo w'ubutunzi kuko inzitizi muri icyo gisata ari nyinshi cyane. Kaze mwese mu idorido ni mukanyi sasa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa mwese, duhere kuri inkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata cy'umutekano muke. Hari umwana w'imyaka 5 wo kumutumba Masama zone giheta komine Marangara n'intara ya Ngozi yarayishwe atemaguzwe umupanga. Inkuru ziva kuri umutumba zimenyesha ko intandaro ari ugushwana kwabaye mu gihe cy'umugoroba hagati ya se w'uwo mwana n'umugabo w'umubanyi. Iyo mishwano imaze kugabanuka, uwo mubanyi ngo yahavuye ajya kumuhana, w'ubundi acatema umwana wiwe aca aracikana. Uwo yagirizwa icyo cyaha muri kino gihe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi ahari karakoregwa dosiye kugira ngo ishikanwe mu butungane. Ababanyi b'umuryango w'uwo mwana ngo bakaba bahiga kwihora na rirya uwo yagirizwa icyo cyaha atawamuhanigwere kuri uwo mutumba biturutse ku nyifato y'ubunyamaswa n'izindi ngeso mbi zahora zimuranga. Tubandanye ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu. Nari mpejeje kubibabwira, hari indwara gushika bitaramenyekana ifata abana muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Iyo ndwara irangwa n'ibihere bifata ku mubiri ikaba itaratorerwa umuti. Abanyagihugu bavuga ko ihera mu maso igahava ikwira mu mubiri wose kandi ikaba yandukira cyane. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe amagara y'abantu gukurikirana hafi iyo ndwara itaramenyekana. Ni inkuru tubaza Claude Manirakiza.
Inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi muri komine Mpanda zemeza ko abana benshi babangamiwe n'indwara itaramenyekana. Zemeza ko abana benshi bamaze kwandura iyo ndwara. Ufashwe n'iyo ndwara agira uduherehere mu maso tukaza kamwe kamwe mu nyuma tugakwira umubiri wose. Ikindi ngo nuko uyigwaye ashuha ndetse akanaribwa. Umbirizi umwe mu banyagihugu aravuga uko byifashe.
Indwara rero mu kubafata ubwa mbere biza uduherehere, ariko tugakira tugakura tukazimba kamengo n'ubushe akaza kamwe kamwe, rero bikabatera ubushuhe. Bimaze kubatera ubushuhe ikanabajya emuwe twashishikara kuganira n'abavyeyi b'abana batubwiye yuko no kubirara bataryamye bataryama kumva iyo ndwara. Bamaze kugera kwa muganga rero baca bandikirwa kwinjirwa ibitaro n'ikigo cyateye kuko nk'umuntu barashobora nko kwakira abana barenga 10 yibagwaye ibi bihere. Twagaragaje no guca no kubikora kwabo amaze gutanga amafaranga atandukanye kubaza iyo ngwara nahone batubwiye ko ari abana benshi barwaye ivyo bintu.
Abo banyagihugu basaba abajeje amagara y'abantu guhagurukira iyo ndwara kuko yandukira cyane. N'ubu tumwumvirize
rero twasabye abajejwe amagara y'abantu ubushikira bwanjye brabe bahagurukiye bahagurukire iyi ndwara yateye mu bana kandi iranandukira kuko hari urugo rumwe abana basukari batatu bafatiwe bose rimwe. Hatanguye umwe mugabo aca yanduza abasigaye.
Uruganda rw'amakuru rwa radio Ingamba Gateka kawe twarondeye urongoye igisate cy'amagara y'abantu mu ntara ya Bubanza kugira agire icyo ashikiriza ku bijyanye n'iyo ndwara ntitwashoboye kumuronka.
Mu gisata cy'ubutunzi naho haribonekeza ubukene bw'amakara mu gisagara cya Bujumbura aho igiciro cyaduze ku rugero ruteye ubwoba. Igice cy'umufuko ubu ngo kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 75 by'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 80. Abanyagihugu bo muri ico gisagara basaba ababijejwe gukurikirana hafi ico kibazo kuko ubu batagira bakira nayo bamira. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura bitumenyesha ngo igiciro cy'amakara cyaduze ku murindi uteye ubwoba. Abanyagihugu bavuga ko mu ijenda ari hafi y'igisagara igice cy'umufuko w'amakara kigugwa hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 30 ariko amaze gushika mu gisagara aca agurishwa icyo gice ibihumbi 75 canke ibihumbi 80. Abadandaza b'amakara bakitwaza ko ikena ry'ibitoro ariryo ryatumye amakara aduga. Abo banyagihugu bavuga ko uko ari ukwikika mukiza basaba barongoye igisagara gutorera umuti icyo kibazo.
Ngenda kuvuga igice cy'umufuko w'amakara kigura amafaranga 300,000 ugomba kugira igishike mu gisagara cya Bujumbura ufatiye urugendo rwo kuva mu gihe rushya mu gisagara cya Bujumbura mu gihe rugufi cyane nk'uko ucivuga yuko cyoca kiduga kigashyira kuri ayo mafaranga. Umbo ikwa hali mwini hoti wa nyegi hukumbo na wadanda vzalesi yiku wiki kama kiza wali nyegi zinyo maili kina jivi toro kasanga wakikwa zibwa nyegi huku mwini mwini cha tuka sari chie chwe yuko wakia yuza kukuni cha njuri kugiru umba ama nyegi huku na wabu huku nukupuka na hitu waki guze kuli magendo na wabuwe kuli kulesi wa higula kuli magendo kutanga makoi kujeje kulava wabuna yuku mwini huku wa huku kukuki wachani kuko mu gihugu yarakwisha amakaye y'igihumbi yarakwira amakaye y'igihumbi yarakwira unakwisha amakaye y'igihumbi 5 nakwira umuntu usanga umuntu yakwira amakaye yakwisha amakaye y'igihumbi 10.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba gatera kawe twarondeye Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cya Bujumbura kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo cyiduzwa ry'ibiciro by'amakara ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Arakoze Jean Baptiste Ebire hatukiri ngaho nyene mu gisata cy'ubutunzi. Ukwidegembya mu bijyanye n'ubutunzi ngo biracari kure nk'ukwezi mu Burundi kuko leta iguma iremera iby'ubutunzi mu gufata ingingo zitayiraba bisigugwa n'ishyirahamwe Parseme mu mwihwezo ryakoze kuri uyu wa kane inyuma y'icegeranyo giheruka gusohoka ku bijyanye n'umwidegembyo mu butunzi aho Burundi buri mu bibanza bya nyuma. Fosta Ndikumana rongo iryo shyirahamwe asigura ko inzitizi zikiri nyinshi mu gihugu kugira ngo abakora mu gisata cy'ubutunzi bashobore kwidegembya. Tumukurikira
kugira umwidegembyo kuboneke ibihugu rero bitegereza kuba bifise ibintu biri kubirabikora. Nta mu Burundi urabona yuko mu bisanzwe hariho inzitizi nyinshi zituma uwo mwidegembyo utaboneka neza. Uravye mu bisanzwe inzitizi zikunda kuba zihari mu bihugu bitandukanye no mu bundi hari inzitizi za politiki usanga bikunda kuva ku migenderanire y'ibihugu kuko ingingo zifatwa mu gihugu asanga hamwe hari abantu bakundwa akaza mu by'ubutunzi abandi batakundwa akaje ugasanga imigendera n'ibihugu byo bitakomeretse transfrontali tuba abantu batidegembya mu byo bariko barakora babuzwa kugira ibini na biriya kujana hariya ugasanga hariho icyo bitaremeza iri administrative leta usanga irikiraja mu bintu yiba mu bintu cyane nk'ibyo gushinga ibiciro ngo ibiciro bizogenda uku aho itategereza kujamwo ugasanga nayo irikirajamwo ugasanga abantu baratumwanya munini icyo bitare bare notarifere ku maduane ahantu hariya ku mabiro ibiturire bakwa hariya bikabatevya ugasanga muzi butunzi naho nyine hari nibibazo cyo biteze muzi butunzi usanga usangara nka madrado duwan wasanga abantu baradigwa da kubira bikomeye amafaranga menshi bijye n'amakuru nyine natozwa kuronka deni muri banki ibyo se byukushora kuronka amakuru meza ama infrastructure imyaga nkubi bya internet ibyo byose ni ibintu bituma umwidigije umutunzi ukunda haro nibiyo kunda kuvuga rati bya concurrence guhayanwa abantu bakangana imbere y'amategeko ubutungane bukabatunganiriza kuko ubutungane mu bintu bikomeye cyane bituma umwidigije umutunzi uboneka kuko gukingigwa ubutungane bukingigwa abantu bose bashaka gukorera mu byo bifata bifuza bagahayanwa ta ukundi bakaza gusumba uwundi ingaruka nzaro z'ibyo ni uko abantu baca basanga ariko barakwiza umwimbu umwe wese akoresha impano Imana yamuhaye ugasanga igihugu kiratera imbere ubutunzi kuko buriyongera
uyo yanonosoye ibijyanye n'ubutunzi abona ko hari hakwiye kuba inama rukokoma yiga ku bijyanye n'umwidegembyo mu by'ubutunzi kugira ngo icyo gisata gitunganywe neza hatagiyemo cyane cyane imvo za politike n'ubunyene tumukurikira
cyo gituma araha mu Burundi uravye harakwiye kuba nk'inama rukokoma iraho ibyo by'umwidegembyo mu by'ubutunzi kuko izo nzira ko tunavuga zikunda kuba zihari ari za politike nyine tuvuga musanga bavuga ati wowe kubera uri iki canke uva muri iki hazamo by'imigambo ati nshobora gushinga ibi ugasanga ndetse mu by'ubutunzi kugira widegembye neza ni kibazo ahare mu Burundi umwidegembye mu bisata kiracyari kure kandi biva ku bantu bamwe babiri usanga leta yafashe ingingo bamwe bakazishyira mu ngiro nabi cyane ugasanga uko politiki itunganijwe ariko biragenda neza nibyo rero bituma wumva ngo igihugu cy'u Burundi gifise ubutunzi kamwe Imana yagihaye mugasanga kugira gishobore gutera imbere tuguma inyuma kubera politiki iguma iremereje y'ubutunzi kubera leta iguma iremera y'ubutunzi ikivanga cyane mu bintu itari kujyamo bigaca bituma abajejwe intwaro nabo aribo baza gushaka gukora ibyo bikorwa byose bari kubarigize abandi kuko usanga rero kwidegereza mu by'ubutunzi biracari kure nk'ukwezi ibi byose usanga leta ikiravuga ngo igiciro ngo kuvyimburwa cyane nk'ibigori ugasanga ati umunyagihugu ataza kubishorera hana ataza kubishorera hakabura umwidegembyo byo gushorera umwimbu iwe ahashaka ibi byose wasanga leta ifata nk'inyingo zimwe zo kuvuga ngo ingeneshwa zimwe nka mu gisagara cya Bujumbura ntibishika kandi ubona ko mu mategeko uravye nyine byari byanditse kasa n'ibyahuje amategeko icyo gihe byose bibuze umwidegembyo mu bijyanye n'ubutunzi nicyo gituma rero muri icyo gisata leta ziraraba inkingo zifatwa ibyo usanga ibitoro bidapfuye ugasanga umuntu ashobora kuja kurangura ntashobora kuja kugira gute ibyo si bibuze umwidegembyo mu by'ubutunzi
uyu akaba yari Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parseme gishinzwe gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo kugira bashike ku iterambere rirama mukanya turabandanya amakuru twabateguriye
Inzamba
Integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2026 izoba irimo ivyerekeye politike nshashi janye n'imishahara y'abakozi ba leta ibyo byamenyeshejwe kuri uyu wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu n'umushikiranganzi Veniste Muyabagajejwe ubushikiranganzi bw'abakozi n'akazi yamenyesheje ko hari umugwi washizweho uriko uriga ibikenewe byose kugira ngo ibiri muri iyo politike nshasha bize bishigwe mu ngiro kandi ko ibyo bifise intumbero yo gutuma umukozi wa leta yoroherwa mu kazi kiwe ka misi yose kandi ngo bizotuma n'umugambi wa leta yihaye w'2040 n'2060 ushoboka kurikira umushikiranganji Veniste Muyabaga
uyu mugambi ugutunganya intumbero nshasha y'imishahara ntiwari wabaravye ariko twabonye tubishikiriza yuko biriko birigwa kandi bikorerwa kugwa neza ubu twamenyesha yuko hariho umugwi umaze ikiringo cy'amahinga abiri uriko urategura iyo politiki ijyanye n'imishahara muri ibyo bisata ni ukuvuga rero two bizeza yuko vuba cyane bizotunganywa kandi two bizeza yuko muri uwo mwaka biteza kuba birimo kuko ni muri iyo ntumbero yo gutunganiza bose ni muri iyo ntumbero yuko abakozi bajya ku kivi ni muri iyo ntumbero yuko tubonera umwimbu mwiza umwimbu tuburondera abakozi nabo batunganira aboba begwa ni uwo mugambi bazohava bumvirizwa uko byakozwe kuri rya politiki ya mbere n'iyi politiki niko bizokorwa ikintu gikoze kiguha ubumenyi kwa experience rero kujya politike intunganya ya mbere yatunganira ikajya mu ngiro n'iyi niko bizogenda kandi murema ntibwogaya kuko muri komikorwa n'ababizi kandi babikuba bakunda bavumbiriza hanyuma bikenewe ikizo gikeneye cyose azogishyiramo babumbirize ariko gushyira isaha biriko bikorwa neza kandi biriko bikorwa dukurikije intumbero ibya mbere byakozwemo.
Musozera amakuru twabateguriye urunani CDH Vicare ruharanira agateka k'impunzi z'abarundi ziba mu makambi ruriyamiriza ubwicanyi bwasubiye kwimonogoza mu ikambi y'impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania. Ubwo runani rubivuga rufatiye ku rupfu rw'uwitwa Remi Ndayikeza, ikiziga ciwe catowe kuri uyu wa kabiri uheze inyuma y'iminsi irenga indwi yari yarabuzwe irengero. Urunani rusaba inzego zibijejwe gukora amatohoza vuba bwango kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bashobore kumenyekana bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Rusaba kandi ko hoshigwaho ibikenewe byose kugira ngo umutekano w'impunzi ziba muri iyo kambi ukingigwe bikwiye. Kurikira Jean Bosco Byizigiro, umuvugizi w'urunani CDH Vicar.
Muri CDH Vicar turatangazwa no kumva abantu bari kunyuruzwa mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, aho umuntu yari amaze inga ryose yarabuzwe irengero ariko agatorwa ikiziga. CDH Vicar yashaka gusaba inzego zibifitiye uburenganzira zikore amatohoza kuri urwo rupfu rw'uyu muntu. Si n'ibyo gusa, turanasaba ko umutekano w'impunzi z'abarundi wakongerwa kubera ko abarundi bariyo bafise ubwoba k'umutekano wabo, ko nabo bishobora kubabaho nk'uko. Ariko cyane cyane turasaba leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo guha agaciro amatohoza akwiye gukorwa ku buzima bw'uyo muntu, kandi n'amashyirahamwe harimo HCR n'ayandi. Turongera kubibutsa ko umutekano w'impunzi z'abarundi uri mu biganza byabo.
Ningaha rero duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Bakoze bagenzanje mafashije kuyegeranya atankomanzi mugira aho mubahwe naho butaha kuri Radio Inzamba agatika kawe.